Inshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni ikiganiro Itara Coaching nkuko tumaze iminsi tukibashikiriza. Isima ikogwa mu kintu bita clinker. Clinker naco ni uruvange rwa 80% y'amabuye bita calcaire na 20% y'ibumba ariryo argile mu rurimi rw'Igifaransa. Hari sima rero imwe yo mu bwoko bwa Portland hari nayo ishobora gukorwa mu Burundi byoroshe nkuko twifashishije urubuga lafarge.fr bavuga yuko isima yo mu bwoko bwa Portland ikorwa na 95% ya calcaire hamwe na 5% y'ibindi bigize isima. Tubibutse yuko clinker ikorwa kuri 80% y'amabuye bita calcaire asanzwe ari mu Burundi hamwe na 20% y'ibumba aricyo bita argile. Barabiteka kuri degre Celsius zirenga 1450. Ibyo babandanye bavuga ko bavanga kwizatunga bariye hamwe bashobora kubikura bakagira isima ikomeye cyane ko ibyumva mu Burundi nibyo byinshi cyane. Muri byumva neza yuko 90% ya clinker byose biba biri mu Burundi habavutse ubumenyi nishaka ijyabo bikora. Iryo sima yo bikozwe yoba iri imwe mu masima 5. Hari abahinga bize ibintu bya shimi, hari n'abahinga bize iby'amahinguriro boshobora kutwunganira baciye kumbuka ngurukana bumenyi banditse ijambo Itara Burundi. Turabashimiye cyane kuri kano kanya muduteze amatwi. Tubazaba yuko ufite intererano cyangwa icyumvira dushikiriza yo kwandika kuri WhatsApp kuri nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 13 32 38 38 77. Murakoze, mwari kumwe na Jerome Kadabukeye, umuyobozi w'ikinyamakuru Itara Burundi.com.